y ni les dio His Way de América. Radio Ijwi ry'Amerika isanzwe yanyura i Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda n'ibindi zacu twese duteramanye muri kumwe na Frederic Nkundikije. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104.3 Ijwi ry'Amerika. Ikaze makuru yacu yo kuri saa. Abanyagi wo mu karere ka Burera mu majyaruguru y'u Rwanda bavuga ko kuba ikompanyi NPD yarahebye ibarabara rya Base Kirambo Butaro Canika yari yaratanguye gukora mu 2016 ari ikibazo kibabangamiye cyane.
Aho banatangiye gukora ubuho nta nubwo n'igare ryahanyura, bahise bahindura igice cyo hejuru nimwo imodoka zinyura, kuko hepfo ho barahangirije bihagije. Iyo tugerageje kubaza abayobozi batubwira ko bikiri mu nyigo, tukibaza inyigo iramara imyaka 2-3 bizahereza he?
Abo ni bamwe mu banyagihugu mu karere ka Burera. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yabonanye n'urwaruka rwo mu gisagara cya Bujumbura rufise imigambi iterambere. Nyuma y'umunsi umwe leta z'umwe z'Amerika zikuye akarenge muri Afghanistani, Perezida Joe Biden na Kuruno wa kabiri arashikiriza ijambo amakungu n'Abanyamerika. Ayo makuru yose hamwe n'ayandi twateguriye ni mu kanya ntegere aho muje. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Freeman Mbowe, umukuru mugambwe Chadema utavuga rumwe na leta ya Tanzania, yari munsi muri sentare nkuru iri mu gisagara ca Dar es Salaam hano munsi ku vyaha vy'iterabwoba yagirizwa. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Fidel Niyongabo.
Umugambwe wiwe utangaza ko ari ingingo ifatiye ku mpamvu za politiki igenewe kunumya abatavuga rumwe na leta. Freeman Mbowe n'abamushigikiye bagiriza igipolisi ko camuboreje igufa ari mu mvuto. Mbowe afise imyaka 59 muri iki gihe ari mu mvuto kuva ku itariki 21 y'ukwezi kw'indwi igihe yahagarikwa n'igipolisi ari kumwe n'abandi bayobozi bakomeye b'umugambwe Chadema. Bahagaritswe hasigaye amasaha make ngo akoreshe ikoraniro bari bategekanije byari rifise intumbero yo gusaba ihinyanyurwa ry'ibwirizwa nshingiro. Uyo munyapolitike yagirijwe ko aha amafaranga abakora iterabwoba kandi akorana nabo, amenyesha ko uburenganzira bwiwe butegekanywa n'ibwirizwa nshingiro bwahonyanzwe mu kumuhagarika no kumwagiriza ibyaha. Ni muri dosiye yateye impungenge ku kugene demokrasi n'iyubahirizwa ry'amategeko vyifashe muri Tanzania ku ntwaro ya Perezida Samia Suluhu Hassan. Abaserukira ambasade z'Ubwongereza na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari muri sentare kumviriza urubanza co kimwe n'abayobozi bakuru b'umugambwe Chadema. Igipolisi cabujije abamenyesha makuru kwinjira mu cumba ca sentare urubanza rwabereyemo.
Urakoze Fidel. Umuryango w'Ubumwe bwa Buraya wavanye Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku rutonde rw'ibihugu vyizigiwe mu kurwanya ikiza ca corona. Uwo muryango wasavye ko hajaho ingingo zikumira ingenzi zitaracandagwa zija mu bihugu biwugize zivuye muri Amerika. Inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Diane Nazo.
Ubumwe bwa Buraya buvuga ko ibitigiri vy'abandura virusi ya corona n'abinjira ibitaro kubera iyo ngwara muri Amerika bibandanya kuduga. Haheza amezi abiri Uburaya buvanyeho ingingo nka zose bwari bwarafatiye ingenzi zijayo zivuye muri Amerika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zo yamara hari ingingo zikumira ingenzi z'ibihugu bimwe bimwe vya Buraya zitaravanaho. Kugira igihugu kibe ku rutonde rwizewe n'umuryango w'umwe bwa Buraya mu vy'ubwandu bwa virusi ya corona, kibwirizwa kutarenza abantu 75 bashasha bandura ku bantu 100,000 mu minsi 14. Ikigo kijejwe gukumira ingwara z'ivyaduka muri Amerika CDC mu mfunyapfunyo mu biheruro vyacu bishasha kikerekana ko ku bantu 100,000 usangamwo abanduye bashasha barenga 300. Mu mundwi iheze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bashasha bandura ku munsi bararenze 150,000. Abinjira ibitaro nabo ku munsi ni 100,000. Ibitigiri ntivyari bwabe hejuru bigeza ha kuva mu kwezi kwa kabiri. Ibindi bihugu umwe bwa Buraya bwavanye ku rutonde rw'ivyizewe mu vy'ubwandu bwa virusi ya corona ni Israel, Kosovo, Libani, Montenegro na Macedonia.
Urakoze Diane. Tukiri kandi kuri we Diane, umunsi umwe nyuma yaho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikuriye akarengeye muri Afghanistani bitekanije ko Perezida Joe Biden Kuruno wa kabiri ashikiriza ijambo amakungu n'Abanyamerika. Mutubwire bimwe mu vyo abashikiriza.
President Joe Biden mu butumwa bugufi bw'ejo kuwa mbere yavuze ko ijambo giwe riza gushimikira ahanini ku gusigura icatumye afata ingingo yo kutongereza ikiringo cyo kugumiza abasirikare ba Amerika muri Afghanistani inyuma y'isango ntabanduka yo kubatahana. Isango yo kuvana abasirikare bose ba Amerika muri Afghanistani Biden yari yarashinze igihe no munsi tariki ya 31 ukwezi kwa munani. Hari haheze indwi zitari nke Biden na bamwe mu bari muri leta yiwe barabira hamwe niba ari ngombwa ko itariki y'uno munsi yo kwegeza inyuma mu ntumbero yo gutahukana abanyamerika bari muri Afghanistani no guhungisha abanyagihugu benshi bico gihugu bashoboka. President Biden mu butumwa bw'ejo yabandanije avuga ko ahanuwe n'indongozi z'intwazangabo ziwe yasanze ari ngombwa kutongereza ico kiringo mu ntumbero yo gukingira ubuzima bw'ingabo za Amerika n'abasivile bifuza kuva muri Afghanistan. Ku bwa Biden, abatalibani baremeye kuzokingira umutekano w'igihugu cabo gutyo agasanga batabikoze bazobwirizwa kubibazwa. General Kenneth McKenzie arongoye ibiro vya gisirikare muri Amerika nawe yabwiye amenyesha makuru ko naho igihugu ciwe cavanye akarenge muri Afghanistan kitakuyeyo abantu bose cifuza kuvanayo. Abanyamerika batashoboye gushika ku kibuga c'indege ngo batahukano n'indege ya nyuma nk'uko umutegetsi abandanya kubivuga bari munsi y'amajana abiri. Abo Amerika yahunganye muri rusangi nabo na basivile 79,000 barimo abanyamerika 600,000. Amakungu muri rusangi arimo na Amerika ku ruhande rwayo yahungishije abasivile 123,000 mu minsi 18. Hagati aho umushikiranganje jeje imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu Anthony Blinken yavuze ko guhera uno munsi ibikorwa vya kidiplomasiya vyose vya Amerika muri Afghanistan vyimuriwe i Doha ku murwa mukuru wa Qatar. Blinken yabandanije asigura ko bivanye n'ingene abatalibani bazokwitwara n'uko umutekano uzowumeze ambasade ya Amerika i Kabul muri kazoza ishobora kuzosubira kugurura. Ku ruhande rw'abatalibani bo bazindutse barigina ugutahuka ko abasirikare ba Amerika bari bamaze imyaka irenga 20 bari muri Afghanistan kugarukana amahoro. Bavuze ko ugutaha kw'abanyamerika n'izindi nteko mvamakungu vyobera icigwa gikomeye ikindi gihugu cose coshaka kwivanga mu vya Afghanistan. Umuvugizi mukuru w'abatalibani Hizabullah Mujahid mu kiganiro n'abamenyesha makuru i Kabul yakeje abanyafganistani abwira ko ugutaha kwa Amerika ari insinzi ikomeye mu gihugu. Yongera ashimangira ko ubutegetsi bwa gitalibani bwipfuza kuzogira imigenderanire myiza n'amakungu arimo Amerika. Nta vyinshi yavuze ku migambi igiye gukurikira mu vy'intwaro n'umutekano. Gusa yasavye bagenzi biwe bari bamukikuje atanga ico kiganiro kuzorongora neza abanyafganistani agira ati abanyagihugu bakwiye gutwarwa neza. Abatalibani bakaba bemeje ko ikibuga c'indege cyo ku murwa mukuru Kabul vuba kigiye gusubira kugurukira ko indege zikora ubudandaje. Hari ariko ivyinshi vyononekaye kuri ico kibuga igihe abanyagihugu barondera guhunga ku bwinshi bizobanza kubanza gusanurwa kuri ico kibuga.
Muri kumwe n'abandi komeza iradio y'America isanandira i Washington DC mu kironya mu Kirwanda mukanya amakuru yo mu karere ka Afrika n'ibyaga binini. Amakuru yo mu karere ka Afrika n'ibyaga binini tuyatangiye mu Burundi. Perezida Evariste Ndayishimiye yabonanye n'urwaruka rwo mu gisagara ca Bujumbura rufise ico rukora nk'imigambi iterambere. Yarutekamo karusaba kugwiza imitaheno kwiyumvira imigambi yoteza imbere igihugu. Ni inkuru twateguriye na mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru ari i Kigali mu Rwanda.
Perezida Evariste Ndayishimiye arababazwa n'abavuga nabi igihugu c'u Burundi aramutswa imbere y'urwaruka rurenga igihumbi ku kibuga c'umupira w'amaguru cahoze citirirwa umuganwa Rudoviko Rwagasore ubucitwa intwari hagati mu gisagara ca Bujumbura. Perezida Ndayishimiye yadomye urutoke kubamenyesha makuru ko aribo bafise uruhara rukomeye mu kuvuga ukutariko igihugu cabo.
Sinari bwigere mbona abamenyesha makuru nkaba mbona ngaho no mubuze. Indimi zivuga ko dukenye ni hari nyinshi kurusha mu bindi bice byose by'igihugu. Niho abanditsi bose bavuga ko Burundi buri mu kuzimu bakoraniye ngaha. Abankisha Burundi rw'amakunga bwanye n'abanyamahanga ntibigere bakunda Burundi, abenshi bari ngaha nyene. muri gira mwumva umunyarwanda ahantu agiye avuga ngo twego turakenye ntakubwira ko ari cyo gihugu cy'amere gitunze ku isi muri gira mwumva abatanzania bari kwandika kuri internet turago Tanzania irakenye muri gira mwumva kongomani bari kwandika ku internet turagowe ubukerezo zovamo gute na barundi gusa
abo nabandi bagiye kumviriza impanuro president Ndayishimiye ahubwo aruka wikorera utwabo canke rufise imigambi mito mito yo kwiteza imbere ubwo rwaruka gwamaze kwijukira iterambere umukuru w'igihugu ararutera intege akabakangurira gushinga amahinguriro menshi
mpakazi mpomutahe wenyu wokwiya mugada kunda mwe rwaruka mwatagwe kuhabona aho muri ko murabuza ko tuza turaca makara mukavuga muti dukoreshe amakara atava mu biti dufise uko ko bwifi burenga amajara 5 muri Burundi muvuga tuza ugende buraya ko giye gusuma sardine hajya muri sosumo bafise isukari renze ko amamerase uzubona abaganda baje kuyapakira bagiye kuyakoramwo imbombo whisky mugatwe tukanarwa utwacha tudahugura imbombo mu Buganda
Ndayishimiye yavuniye akagohe ubwo rwaruka rwo mu gisagara cha Bujumbura ibisata bushiramwe imitahe
aha muri Burundi ibice birenga 80% byagataka ku Burundi no butare gusa erego butare bwa mbere ni ivu ryacu riramera none kuri asaza ry'amabuye twirwa turatsitara urazinyerera dukomereta tugiye kwishura kume twatsitara ku butare tugiye kuyapima dutadusanga yose nicuma fe mukatukirirwa turaza kugura fera beto hanze amabati tuyagura mu bindi bihugu ngaha adufise ubutare bw'icuma turatunze inzahabu coltan ibukinanyana hariho umusozi twasanze wose ukozwe n'icuma gusubibuye byose bihari tugende butihinda dusanga n'icuma gifise tener oxide de fer 98.12% hanyuma ajyamabuye mubona yamabubu nayo dukadusanga harimo nikere harimo aluminiumo harimo fere nyene nubundi aha muci bitoke huzuye ibibuye birimo isima
umukuru w'igihugu yabemereye ko abazogira imigambi tomoje giterambere bazoronswa imitahe ico bikoze bamwe mu rugo rwaruka bashikiriza ko bafise intambamye yo kubura imitahe n'inyigisho zo gukora imigambi tomoje
ngorane cyane cyane rufise niyo gutegura imigambi yikugwiza itunga iyindi ngorane mbona nuko mukivi imigambi itazigwa neza ugaruka rushaka kwagirira ikibazo cuko ingurane bazoronka zishobora guhomba
nk'ibihumbi 40 bisabwa kugira ngo umujene ishira hamwe ryandikwe muri api ayo yoshobora gufutwa
umukuru w'igihugu wewe abarungika mu banki y'ugwaruka kugira ngo baronswe ingurane ubutwari yo banki yo guteza imbere ugwaruka ashimangira ko ugwaruka rukwiye kwitondera imigambi yabo kugira ngo ironswe ingurane bitagoranye 16 niyo hire nawe nyene numwe mu rugo gwaruka
imigambi batuzanira usanga usomye atari migambi ni societe yunguka nico gituma tumaze kubona izo ngorane twagiye hamwe ni ugwego api twatanguye inyigisho mu gihugu cyose kugira ngo twigishe ugwaruka bonyine bibonera ingorane mu gihugu izo ngorane bazibonye batora inyishu iyo nyishu bayihinduremo ishira hamwe nizoza rikemura ibibazo abarundi bafise no kwitamye muri France la créativité l'innovation
umukuru w'igihugu yiyemeje gukwiragira igihugu cyose atunganiriza ugwaruka ari nabwo rugize bice birenga 50% by'abarundi bose inyigisho nkizo zo gukunda igihugu no kubakaburira ubwenge kugira ngo bijukire iterambere Pierre Claver Niyonkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika
urakoze Claver mu Rwanda abanyagihugu mu karere ka Burera mu majaruguru bavuga kukuba ikompanyi NPD yarahevye ibarabara rya base Kirambo Utaro Chanika yari yaratanguye gukora mu 2016 ariko ibazo kibabangabiye cyane gose iyo kompanyi yarahevye iryo barabara mu mpera z'umwaka 2017 ni inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Jean Baptiste Ndabanani
Uyu muhanda wagombaga kubureshya na kilometero 66 wari witezweho uruhare rukomeye mu iterambere ry'akarere ka Burera ntiwari kuruhura abanyaburera gusa kuko muri aka karere hari ibitaro bya Butaro na kaminuza y'ubuvuzi mpuzamahanga UGHE biganwa n'abaturutse imihanda yose y'igihugu
umuhanda wemewe na perezida wa repubulika ndibuka ubwa mbere aza kwiyamamaza hari nko mu 2002 cyangwa se 2003 na kandi umwongo umwe nibwo yawuvuzeho cyo gihe yari yadusuye turi hano i Butaro
Uyu muturage akomeza avuga ko hari igikorwa babonye mu mwaka wa 2016 cyabagaragarizaga ko noneho uyu muhanda ugiye gukorwa cyakoze icyo kizere cyaraje amasinde.
Kabona amazu barasenya, amasantere barasenya, santere ya Kirambo ku karere naho barasenya, ariko kuva basenya amasantere n'amazu bakozeho gakeya baragenda baravuga ngo kampani ya yapatanye ngo yananiwe. Aho banatangiye gukora ubuho nta nubwo n'igare ryahanyura, bahise bahindura igice cyo hejuru nimwo imodoka zinyura kuko hepfo ho barahangirije bihagije. Iyo tugerageje kubaza abayobozi batubwira ko bikiri mu nyigo, tukibaza inyigo iramara imyaka 2-3 bizahereza he?
Ibyishimo byari byose mu baturage kubera kumva inkuru y'uko uyu muhanda ugiye gukorwa, umuhanda bari bategerezanyije amatsiko menshi kubera inyungu bawitezeho. Nyamarubu akababaro ni kose mu baturage bashingira ku gihombo bavuga ko gikomeye bakomeje kugira kubera umuhanda mubi udatuma bageza umusaruro wabo ku masoko yo mu bice binyuranye. Bavuga ko babura isoko ry'imyaka yabo irimo ibitoki, amasaka n'ibigori, ndetse ko gutega bibaremerera. Aba nabo mu murenge wa Kinyababa ahubanza avuga ko hari abamena toni, izo toni n'iz'ibigori zimenwa kubera kumungwa bitewe no kuziburira isoko.
Hari abamena nka toni kubera babuze iyo babishira. Nk'ubu iyo turimo gutega biba bitugora. Kuri ubu ngubu kuva aha ku Ruhinga kugera mu Kidaho ni 1000. Kaburimbi hari bishobora kuba ari nka 500 cyangwa 400.
Bongera ko kuva iwabo kugera ibyumba muri Gicumbi ari imodoka imwe rukumbi ikoramo kubera ko abashoferi banga uyu muhanda kubera gutinya ko imodoka zabo zangirikiramo. Bavuga ko kugera ibyumba bategesha ibihumbi bigera kuri 7, ariko ko uyu muhanda urimo kaburimbo batarenze 4,000. Uyu muturage wo mu gace kakabona mu murenge wa Rusarabuye nawe arahamya ko uyu muhanda ubagora cyane, ndetse ko abatunze ibinyabiziga bo babirenganiyemo kurushaho.
Birabangamye cyane kuko harimo imikoki kandi barataka cyane. Bavuga ko imodoka zabo zangirikiramo.
Nisizengura ryawe ubona ari byo?
Ni byo cyane kuko nabagira ibibazo byo kurwara imigongo, nabo ugasanga bari kuvanga imigongo yangiritse.
Tucyumva ko abatunze ibinyabiziga babigorewemo cyane kurushaho, twegeye umwe muri bo kugira ngo duhe ishusho y'uko bamerewe.
Nta gusora kugenda icyumweru udaciye rotire. Byagera nko mu 2025 kugira ngo begeranye rotire, nagira umwaka nka carasoro, ubwo ni umwaka ubwo yakagenda nka 50. Hari n'ugira umwaka ugakandagira ikibuye waguze ipine nsha igahita iturika ako kanya irimo ibikoki. Afazari uko wari umeze mbere biraruta, ariko wajemo ibintu by'imikoki bisimiriwe birahagaze.
Yongeraho ko usibye icyo gihombo gikomoka ku kwangirika kw'ibyuma by'imodoka, banahombywa no kuba ibinyabiziga byabo bidatwara ingano y'umuzigo byagatwaye.
Niba toti twara toni ebyiri ni ugushyiramo toni imwe kugira ngo mbone uko ngenda.
Ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere rya transiporo RTDA cyatangarije ijwi rya Amerika kuri uyu wa kabiri ko gusubukura uyu muhanda byitezwe umwaka utahamo hagati. Uyu ni Solange Mizero, umuhuzabikorwa w'agashami gashinzwe imishinga muri RTDA, usobanura impamvu leta ihagaritse uyu mushinga wari waratangiye.
Leta y'u Rwanda mu guhindura inkomoko yabonye ko ikiguzi cy'iyo ngengo y'imari cyari gihenze kuruta ahandi yashoboraga kuva bihendukiye leta.
Hibazwa impamvu leta yatangije uyu mushinga izi ko itazahita iwurangiza, hakibazwa niba leta yaba yarabanje kubigiramo ubushishozi. Iki twakibajije Mizero wanasobanuye ingamba zihari mu rwego rwo kwirinda ko ikibazo nk'iki cyazongera kubaho.
Ntabwo navuga ngo ni ukuba bitaratekerejweho mbere, ni uko nyine n'iyo nkomoko ya mbere y'ingengo y'imari byagaragaraga yuko ishobora kurangiza imishinga. Ingamba zihari n'imwe nk'ubwo navuga nyamukuru ihari yo kubanza kunonosora amasezerano mbere y'uko umushinga utangira. Tugiye gutangira none umushinga tuzi neza yuko nitugera hagati hatazabukwa icyo kibazo cy'ingengo y'imari.
Mizero asobanura ko kubanza kunonosora amasezerano ajyanye n'ingengo y'imari igomba gushorwa mu gukora umuhanda ari ukubanza gusesengura ibyakubiyemo, hagamijwe kureba niba nta ngingo zirimo zishobora kuzabangama nyuma.
Mu irushanwa rya Afrobasket ry'umukino w'intoki wa basket w'amakipe ya Afurika, uyu munsi kwa kabiri imikino yo kugwanira itike ya kimwe cya kane irakomeza i Kigali mu Rwanda. Mugenzi wacu Etienne Karekezi yavuganye na Desire Hatuyimana yakurikiranye iyo mikino uyu munsi.
Urakoze Frederic Nkundikije. Nibyo koko, mugenzi wacu Desire Hatuyimana amaze gukurikirana umukino wa mbere uyu munsi kwa kabiri. Desire, uwo mukino wahuje ayahe makipe?
Umukino wahuje Uganda na Nigeria. Bamukino rero abantu benshi bibaza ko igihugu cya Nigeria akigava kironka intsinzi kubera bafatiye no kugihagararo cyacyo, ariko siko byagenze kuko umugwi wa Uganda watahukanye intsinzi y'amanota 88-68 ya Nigeria. Kandi kuva urukino rugitangura, Uganda yagira kinjira umugwi wa Nigeria muri gace ka mbere 28-82, agace ka kabiri 79-79 agace ka gatatu 2018 umugwi wa Nigeria wagiye gusubira gusa Uganda gace ka kane kumanaka 2013 Uganda yibona gutahukana iyo ntsinzi ntsinzi rero abantu benshi batari biteze nabo igihugu cya Uganda cyari kimaze iminsi gifite ibibazo bijyanye n'itapikoro mbere benshi bakaba bari biteze ko n'umushyi gihava gikina.
Birumvikana ko ikipe ya Nigeria iratunguwe cyane, akarusho k'ikipe ya Uganda katurutse he Desire?
Tugiye kuraba igihugu cya Uganda, akarusho kavuye yakira kakura buke buke, ariko tugiye kuraba igihugu zagiye ziraza turaza n'umukino bakinnye n'igihugu cya Sudani y'Amanuka, nawe batsinze batsinze amanota abiri. Biraboneka ko Uganda ari ikintu kinini cyose yahinduye, uraza yaragiye atangura amashyamba, tukabona yuko Uganda ahubwo ari igihugu bwo kwitega muri iyo mikino, kuko tugiye kuraba ukuntu bakinnye uno munsi imbere ya Nigeria, byerekanye yuko Uganda iri mu bihugu mbere ishobora guhabwa amahirwe yo kugera kure muri zino zindo za Afrobasket.
None ikipe ya Nigeria igize izihe ngorane?
Ntangorane twavuga yagize ni uko abakinnyi ba Uganda bakifashemo neza guhera ku kango batangura bacika cyane amanota bagema amanota 63, hanyuma bakaba ari abakinnyi banyaruka cyane, ugasanga rero bikunda kugora abakinnyi b'inyuma ba Nigeria. Uganda kubera uko kugema kwabo biratuma baronka amanota menshi mbere batangura kugira be icyizere ko bashobora gutahukana umukino, kuko bamaze guteza amanota 78 muri gace ka mbere cy'12 ya Nigeria, baciye bumva koko ko umukino nabo bashaka kufata mu ntoki, kandi ko byagenze bishika ku rangi.
Turava kuri umukino wa mbere wo gushaka tike yo kwinjira muri kimwe cya kane Desire, ubu tuvugana amakipe abiri yandi Kenya na Sudani y'Epfo birahatana, icyo umuntu yakwitega n'icyo kuri umukino wo?
Ni umukino tugiye kuraba nyine ibihugu byagenze akina, turaze Kenya tukaraba umugwi wa Sudani y'Amanuko, Sudani y'Amanuko tugiye kuraba no kubona ishika muri iki kibanza cy'umukino muri iki gihugu cy'umwaka cya nyuma. Yarasumbwa kuko urukino yakina na Kamerune rutabaye ikinda ku mpaka, si ukuvuga ko Sudani y'Amanuko ari umugwi ukomeye cyane naho umugwi ushize watsinze umukino wa mugwi wa Uganda, ariko Kenya twarabonye ko gishobora kumera neza cyane. Ni urukino rero ruhuza ibihugu bikunze guhura mu kano karere ka Afurika y'Ubuseruko, aho ntabwo hari umusore ubundi, ariko ugiye kureba ku rupapuro dushobora kubona ko Kenya ishobora kubitwaramo neza gusumba umugwi wa Sudani y'Amanuko, ariko ntawo kwemeza kuko hari ibintu byinshi bimaze gutungurana muri ibyo mikino ziriko zirabera muri Kigali Arena.
Ntawabyizera kandi gutungurana nibyo bigenda mu mikino yose, haba umukino w'intoki wa basketball ndetse n'umukino w'amaguru. Desire, ubwo turagushimiye cyane, ukomeze ukurikirana iryo rushanwa, uzatubwira uko byifashe mu makuru yacu y'ejo.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandi nyakomeza iradiyo hejuru ya Amerika ya Samandra i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Abigeme n'abakenyezi bahuye n'ibibazo byinshi bijanye n'imyifato zabo canke amagara yabo yo mu bihimba vyirondoka bitewe no kutamenya ibijanye n'ivyo bihimba. Umurundikazi Samantha Nazwi aba muri leta New York muri leta zunze ubumwe za Amerika, akaba ari mu bahinga mu vyerekeye ukuntu abantu bimvira n'ukuntu bigenza, avuga ko ivyo biva hanini kukuntu abakobwa n'abavyeyi babo baticara hamwe ngo baganire kuri ivyo bibazo. Yari yagiye mugenzi wa Choriana Isangishaka.
Murakoze cyane. Reka mbanze ndabashimire kuri aka kanya mu mpaye. Urumva jewe nitwa Samantha Ninahazwe, navukiye i Bujumbura, amashuri y'intango nayagize kuri Ecole Internationale de Bujumbura, hama mbandanyiriza amashuri makuru hano muri Amerika mu gisagara cya New York. Narabandanyije kaminuza aho nakurikiranye ibyigwa bijyanye n'amagara ajyanye n'umushaha. Narakoze ubuzi butandukanye, ariko ubu niho nsigaye nigisha ibijyanye n'amagara y'ibihimba birondoka.
Ego Samantha, urakoze cyane kutwibwira ku batari bakuzi, urakoze cyane. Hama Samantha, ni igiki wasanze kibuze mu buzima bw'abigeme cyagutumye ushaka kubafasha no kubaganiriza ibijyanye n'amagara y'ibihimba by'irondoka?
Ikintu cya mbere na mbere ni uko aho natangura amashuri ya kaminuza ngaha muri Amerika, nasanze ndiko niga ibintu byinshi bijyanye n'abakobwa hamwe n'abagore nigeze nigishwa nkiri muto, bica bituma ntangura kwibaza nimba ari jewe jenyine ntabyigishijwe cyangwa ntari abakobwa bose i Burundi. Naho rero naciye nja gutohoza mbaza inshuti n'abagenzi mu nyuma, nza gusanga ari twese tutabyigishijwe. Nasanze ibintu byose bijanye n'amagara y'ibihimba byirondoka badakunda kubiganira kubera mu mico kama yacu bavuga ngo biteye isoni hama ugasanga wa mukobwa na wa muhungu bashatse guhuza ibitsina ugasanga ntibakoresheje nk'agafuko canke n'ibyo bari kubaragira babyigishijwe n'ubuhinga bwa none canke bakaba babyigishijwe n'abandi bana bangana nabo bakaba batabizi canke batanabyumva na neza.
Ego urakoze cyane. Hama tumwe muturere nkuko bivuze tw'ibintu bitavugwa kandi bifatwa nk'ibiteye isoni ariko bifise akamaro kanini ku buzima bw'umwigeme no mukenyezi ni nk'ibihe wavuze bimwe byerekeye kutamenya gukoresha udupfuko ariko tumwe muturere utundi tw'ibitavugwa bitaganirwa ko ni nk'utuwe.
Kimwe mu bintu ngo bishira isoni kuganira ni hamwe abakobwa bageze mu bihe by'ubutinyanka akaba ari ibintu bitangaje cyane kubera ubutinyanka bijyanye n'uko umukobwa ariko arakura. Hama ikindi cyifuzo cyanje ni uko twokwigisha abakobwa n'abahungu bose bari hamwe ukuntu umubiri w'umuntu uhinduka uko imyaka igenda. Aho rero akaba ari mu myaka ya 12 canke 13 kubera nkifise imyaka 15 twahora tujana n'umwigisha wacu wa biology kwigisha abanyeshuri biga muri kaminuza ingene bakoresha ku gafuko hama kandi no kwirinda umugero wa sida ngico namye nibaza kuva kera ni gituma muri ibyo bikorane haja gusaba abahungu niyo yindi mpamvu yatumye shaka gutangura gukorana n'abakobwa hama mu nyuma n'abahungu.
Yego uratanze uturorero tw'ubutinyanka tutavuga cyane none ubona nk'inyigisho zerekeye amagara y'ibihimba byirondoka wewe n'abari mu gisata ukoreramwo mubona zogigwa cyane cyane kugwaruka kugira ngo babimenye canke mwo bigira cyane cyane ku bavyeyi kugira ngo bashobore kumenya ingene bavugana n'abakobwa babo abana babo mubona mwohera hehe cyane cyane
cyewe kubera nzi ingene bitoroshe gukora akazi ndimwe nk'umurundi kazi n'amasanga ndiko ndasigura ndasigurira ababyeyi igituma nkora ibyo nkora novuga yuko shaka gutangura gusigurira abo babyeyi shaka kwegeranya ababyeyi bacu nongere nishure ibibazo boba bafise canke ibyo babibateye amakenga tukabiyaga kubera tutabyigishijwe tukiri bato canke tutanabiganiriye n'ababyeyi uca wumva ko nabo batabiganiriye n'ababo ni nacyo gituma batazi naho bobihera mugabo tugiye hamwe tuzoronka ibyo nyishu kandi nzobafasha nk'uko nsanzwe fasha n'abandi dukorana ama mu nyuma zaho nzoce mbandanya no kugwaruka.
Ego no kuvuga ko wewe wabonye wasanze ababyeyi ari bukumbure bashobora kuba nkuko twovuga ikibazo ahanini kuko batugurutse batugurura ico kiyago n'abana babo niyo mpamvu wafashe ko wohera kuri bo.
Ego
ariko kandi tukiraho nyene ku bavyeyi ababyeyi nabo nyene bimwe mu bibazo bituma batuguruka canke batemera yuko abandi bugurukira ku bana babo ngo babaganirize ku bijyanye n'ibihimba byirondoka ku bijyanye n'amagara y'ibihimba byirondoka barafise ubwoba ko abana babo botangura kwigishwa ibijyanye n'imibonano mpuzabitsina bakiri bato kandi hataragera. Kuri ayo makenga mubishura mute mubona hoko gwiye
ikintu cama kigaruka cyane bama bambwira nuko ngo batanguye kwigisha abana babo ibintu bijyanye n'amagara y'ibihimba byirondoka ngo abo bana babo ngo boca batangura guhuza ibitsina bakiri bato icyo ushaka kuvuga bumve kandi babimenye umwana uramwereka inzira nziza nambi ukanamubwira igituma utamubwiye igituma ntacyo azoba umufashije uzoba uriko umuta mu rudubi
nshuti mwese mukundi radio ijwi rya Amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha turashimiye abagenzi bacu bagize uruhara itegurwa ry'aya makuru turashimiye kandi na Dieudonne Cyubahiro yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye idirwe maniwe yarabihagarariye turabashimiye namwe inshuti mwese imwaje tuza amatwi kandi turabateye akamu mubandanye mwumviriza ibindi biganiro bya radio Ijwi rya Amerika mugire amahoro n'umugoroba mwiza.